Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Hano muri studio ya 5 i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Amahugurwa yaratangiye, nibwo buryo buteganyije kugira ngo tugume dushyira imbaraga hamwe, tugume twibukiranye, tugume duhugurane, maze tubashe gutanga serivisi ikwiriye, kuko igikuru ni uko tubonye akazi.
Uwo ni Francine Uwera, umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Murakoze Edi, murakoze na munchuti z'ijwi rya Amerika muduteze amatwi. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi ku isi HCR gitangaza ko imirwano yongeye kwaduka muri Sudani y'Epfo mu duce twari dusanzwe mu mutekano, bifadikanije n'ubukene bw'ibifungurwa byatumye abanyagihugu ibihumbi bahungira mu bihugu bibanye. Abantu bashika imiliyoni 2 n'ibice 3 barataye ingo zabo kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2013 igihe intambara yaduka muri Sudani y'Amajyepfo. Abarenga ibihumbi 670 ubu ni impunzi mu bihugu bibanye. HCR itangaza ko izo ntambara nshasha zadutse zabaye umutwaro ku bihugu byazakiriye. Ati byatumye amafaranga yari yatekanijwe gufasha impunzi akeha, hakaba hari ubwoba ko izo mpunzi zizobura imfashanyo. Igihugu cya Ethiopia cyakiriye impunzi zishika ibihumbi 285 z'Abanyasudani y'Epfo, nicyo gihugu cyakiriye benshi kuruta ibindi bihugu bibanye. Amakuru kuri Libya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano umukuru arongoye leta yo muri Libya ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Uwo mutegetsi azwi ku izina rya Khalifa Gweil yagirizwa kuburizamwo umugambi wo gusubiza hamwe abanyeLibya mu gihe Libya gisinzikajwe n'intambara. Leta ya Obama imwagiriza kuba intambamyi ku mutekano wa Amerika no ku nyungu za kidiplomasiya. Ivyo bihano bibuza wari we wese gukorana na Khalifa Gweil icyo ari cyo cyose, kandi n'ubutunzi afitiye aha muri Amerika nta bubasha akiufise ko. Amakungu yari afise icyizere ko Gweil na leta y'aba Islamiste arongoye bari kwiyunga n'indi leta ikorera mu gisagara cya Tobruk muri Libya, bagashinga leta y'ubumwe yari guca itangura guhangana n'abarwanyi ba leta ya Kiislamu. Ariko uwo mutegetsi niwe yagirizwa kubera intambamyi uwo mugambi w'amahoro. Abategetsi b'Ububiligi bamenyesha ko hari abandi barwanyi ba leta ya Kiisilamu barangije imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba bariko bitegura gusubira mu Burayi. Umuyobozi w'ikigo cya leta y'Ububiligi kijejwe guhangana n'ubwicanyi Paul Van Tichelt yatangaje ko abajejwe iperereza mu Bubiligi bafise amakuru ko hari abagira iterabwoba bari muri Siriya bifuza gusubira mu Bubiligi n'i Burayi kugaba ibindi bitero by'iterabwoba. Paul Van amenyesha ko igihugu cy'Ububiligi cyongereje ibikorwa byo gucungera umutekano inyuma y'ibitero byabaye i Bruxelles bihitana abantu bashika 32. Hagataho amatohozwa ku bitero byabaye mu kwezi kwa gatatu aracabandanya mu Bubiligi, mu gihe umutekano ku bibuga by'indege, ku bituro by'amaterene hamwe no ku nganda zirimwo ibirwanisho bya nikleyere ucungerewe bimwe bikomeye cyane. Mu Burayi, umuyobozi mukuru ajejwe kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Buraya aragabisha ko umugwi w'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu uri kurondera ibirwanisho bya nikleyere kugira ubikoreshe mu gutera Buraya. Amenyesha ko umuhari wa leta ya Kiisilamu uriko wigaburamwo imirwi ibiri, umurwi umwe ujejwe kwigwanira mu gihe utewe undi mugwi ukabujejwe gutegura ibitero vy'iterabwoba ku mugabane wa Buraya uko kugabisha kuje nyuma yaho abajejwe iperereza mu Budagi no mu Butaliyano bamenyeshereje ko bafise amakuru yo kwizigira ko leta ya Kiislamu igamije kugaba ibitero mu bibanza byo kwinezerezamwo ku nkengera z'ibahari Mediterane. Umutegetsi w'Ubutaliyano ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika ko ivyo bitero bitekanijwe mu bibanza byo ku nkengera z'ikiyaga ku ruhande rw'Ubufaransa, Espagne hamwe n'Ubutaliyano. Amakuru kuri Iraq, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama hamesha ko yizeye ko mu mpera z'uyu mwaka ibikenewe byose bizuba byatekanijwe kugira abasirikare ba Iraq bongere kwigarurira igisagara cya Mosul kiri mu minwe y'umurwi wa Leta ya Kiislamu. Ni muri iyo ntumbero abandi basirikare ba Amerika bashika 200 biyongera kubari muri Iraq batekanywa kurungikwa hamwe n'indege za kajugujugu kugira zifashe inteko za Iraq kugaba igitero kuri Mosul. Sekretari wa Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yamenyesheje i Baghdad ahari mu rugendo ko Amerika izotanga kajugujugu ibirwanisho birungika amarokete hamwe n'abandi basirikare barwanira ku butaka bazoja gutera igisagara cya Mosul.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Tom Pereiro arasaba Leta y'u Burundi gushyira mu bikorwa ibyo imaze kwiyemeza kuko kutabikora bituma itakaza icyizere kuba yifasha. Ibi bwana Pereiro yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willikaneza.
Mu rugendo rwiwe Tom Pereiro yabonanye n'abategetsi batandukanye abaserukira amashirahamwe yigenga, abagwizatunga, abaserukira amadini n'amashengero nka Katolika, amashengero y'abakizwa hamwe n'abayisilamu. Yavuze ko abo byahuye bose bamubwiye ko abarundi banyote wa mahoro n'iterambere kandi ko bazokora uko bashoboye kugira ngo igihugu gisubirane itoto mu bijanye n'umutekano, amahoro n'iterambere. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini amaze kugendera Burundi inshuro zirenga zitanu, naho kuri inshuro atagize amahirwe yo kubonana n'umukuru w'igihugu yarigeze kumwakira. Pereiro yemeza ko atantambwe iboneka yateye mu ngendo ziwe. Ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na Leta. Haracindwa inkeya Perezida Nkurunziza ubwiwe, hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki, nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza 200 bagateka akazi na muntu gushika ubu umengo n'imikino gusa, ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa, abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije. Turi mu gihe Leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke, ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa canke bahohoterwa. Uko ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha Leta icizere mu bizokurikira. Or the path forward. Mu ngorane z'ubutunzi, umutekano muke na politike igihugu cy'u Burundi kirimwo, Tom Pereiro amenyesha ko uruhara rwa Leta ari rwo nyamukuru. A lot of the cards are in the hands of the government of whether or not they are interested in trying to solve this economic and political crisis. Amakarata menshi ari mu minwe ya Leta mu byerekeye gutorera umuti ingorane za politike n'ubutunzi. Ibi bizobonekera mu gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje. Leta y'u Burundi niyo nyirabayazana muri izi ngorane zose z'ubutunzi na politike, ntitegerezwa kwifata nk'inzira karengane. Leta niyaguma kuri iyo nzira yo kugoza ibintu n'abafasha kugira ngo ingorane zihere bizobagora. Leta rero ikwiye gutahura ko hari ingingo naho zigoye itegerezwa kuzifata, ariko igumi ikomeza ibintu nk'ingingo yafashe mu by'amabanki aho no kumenya ko ibintu bizokunyuka kurusha. Ikisigihe cyo kugoza ibintu n'igihe nyabuna cyo gufata ingingo zizana impinduka kugira dutere tuje imbere.
in order to move that forward.
Kubw'intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ngo iki ni gihe cy'uko leta igarukana icyizere ku bayifasha no guhagarika ukudahana.
Here at the very moment the government should be trying to build confidence and goodwill in those partners who want to
iki ni gihe leta ikwiye kubaka icyizere ku basanzwe bayifasha aho gukora igihushane cy'ibyo. Nk'ubu amatohoza yerekanye ko hari abantu 595 basinzikarijwe ubuzima, ariko nta muntu n'umwe mu nzego z'umutekano canke abakorana nazo yigeze ajanwa imbere y'intahe. Nta rubanza na rumwe rwaciwe. Twarasavye uruhara rw'umwe wese rwo kwerekana. Nk'uko mubizi, Amerika yarafatiye ibihano abatavuga rumwe na leta namwe mu bategetsi bakoresha ingufu n'abakoze ihohoterwa rya kiremwa muntu. Naha nyene nta n'umwe yashizwe imbere y'intahe mu bashigikiye leta no mu nzego z'umutekano.
Actions by people supporting the government or in the security sector here.
Tom Periero yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya zifasha impunzi z'Abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi. Yashimiye ibyo bihugu vyakiriye Abarundi bahunze. Mbere yavuze ko hari kambi nshasha y'Abarundi igiye kugururwa mu gihugu cya Tanzania. Urugendo rwiwe azorubandaniriza muri icyo gihugu nyene azobonana na Benjamin William Mkapa, umuhuza mushasha mu matati y'Abarundi yatowe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yase kugira ngo yunganire President Museveni. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije ku mbere yange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kwezi kwa gatanu u Rwanda ruzakira ku nshuro ya mbere inama mpuzamahanga ku bukungu bita mu Cyongereza World Economic Forum. Imyiteguro y'iyo nama igeze kure nk'uko bivugwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Hasigaye hafi indwi zitatu gusa ngo inama y'isi yose ijejwe ubutunzi World Economic Forum bitangure ikigali mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere RDB kikaba muri kino gihe kiriko kiraraba ko byankenerwa byose bikwiye kugira abazitabiri iyo nama ntihagire intambamyi bahura. Nino muri iyo ntumbero kuri uno wa kabiri icyo kigo cyakoranije bene amahoteli kugira barabire hamwe aho bagejeje igikorwa. Kaliza Berize, umuyobozi w'ubukerarugendo muri RDB, amenyesha ko ibitari bike byakozwe ariko ibijyanye n'isuku bikiri kibazo hatari hake.
Impamvu twabatumiye abanyamahoteli ni kugira ngo navuge ngo tushimangire ku byifuzo twe twashakaga yuko iyi nama ya WFN yaba. Ibyifuzo twashakaga kubagezaho nk'abahoteli, ibintu twivuza yuko aba ba delegates cyangwa abashyitsi ba WF bazabona. Bimwe muri byo ni customer care. Akenshi abantu bintu bako customer care mu Rwanda itameze neza cyane cyangwa itari ku rwego twari twifuza. Icyo ni icya mbere. Ikindi ni isuku, general cleanliness. Urebye ku kibazo cy'isuku haracyarimo utubazo. Twagiye dusanga amahoteli amwe n'amwe akeneye gushyira imbaraga cyane cyane mu isuku. Mu isuku yaba ari mu bikoni, yaba ari mu byumba cyangwa hanze mu maparking.
Icegera cy'urongo y'ishyirahamwe ry'abanyamahoteli mu Rwanda, Francine Uwera, amenyesha ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ntihagire uzo bacisha mu ijisho
uburyo bwo kwadressinga biriya bibazo byose n'uguhugura abantu amahugurwa yaratangiye berekanye ko hari yatangiye nkuko bavuze yateguwe na RDB natwe ubwacu muri chamber ari turi gutegura zatangira icyumweru gitaha nibwo buryo buteganyishwe kugira ngo tugume dushyira imbaraga hamwe tugume twibukiranye tugume duhugurane maze tubashe gutanga service ikwiriye kuko igikuru nuko tubonye akazi kandi ibi byose nkuko byagaragajwe byaturuka ko nta kazi kari gahari kuko tubonye akazi rero ntago twananirwa gutanga igikwiriye
abo bene amahoteli mu gihe muri bo hari abidoga ko leta yabahemirije kubaka amahoteli ariko bakabura ingenzi ziyararamwo Kaliza Belize arabahumuriza akamenyesha ko muri uno mwaka gusa hari inama mpuza makungu 17 zitezwe mu Rwanda ko batosubira kwihebura
icyo navuga kuri ho niko kuzana izi nama niyo one of the solution twebwe nka guverinoma twabonye yakwihutisha occupancy nkubu muri uyu mwaka hari inama zigeze kuri 17 ziri confirmed zaza mu Rwanda zifite abantu hagati y'abantu 700 kugeza na 3500 umva ko buri nama igiye izana abantu bagiye bazabagiye mubaba muri aya mahoteli nibaza koko iyo ni nka one of the solution izindi solution ni urebye ni zihagaze ku mahoteli na association ya mahoteli bifatanye bakore marketing ikwiye bifatanye improving customer service
umuyobozi mukuru wa RDB Gatare Francis akaba yasavye muri iyo ntumbero nyene abo bene amahoteli kongereza inguvu kuko mu kwezi kwindwi u Rwanda ruzakira inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ibitigiri bikazaba byikuvye gatatu kuri abazoza mu nama yo mu kwezi kuza bazoba barenga 1,500 Desirato Ngimana Kigali Ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza, dukomeze twungurane ibitekerezo ku matora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushize twaganiriye ku nama kaminuza y'ishyaka yimika kandida waryo ku mugaragaro. Ariko rero ikibazo ni iki ngiki. Ese iyo nta kandida n'umwe watsinze amatora y'ijonjora ku buryo bwiganje bidasubirwaho, bigenda bite? Nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nkuko mubizi abakandida bari benshi mu ishyaka, noneho rero hakaba amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka. Nyuma y'ayo matora habaho inama kaminuza y'ishyaka cyangwa se convention, ni nk'ibyo twakwita kongre y'ishyaka mu bihugu bimwe na bimwe. Izo nama zizaterana mu kwezi kwa karindwi gutaha nyuma rero y'amatora y'amajonjora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Convention igizwe n'intumwa bita delegates batorwa n'abayoboke b'ishyaka mu nzego z'ibanze muri aya majonjora arimo aba muri iki gihe, hiyongereyeho abasanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'ishyaka no mu buyobozi bwite bwa leta bakomoka muri iryo shyaka. Ni ukuvuga abo mu nzego z'ibanze, ba meya, ba guverineri ba leta, ba depite n'abasenateri. akenshi na kenshi kandida abazwi kubera ko aba yaratsinze amajonjora ku bwiganze busesuye. Icyo gihe biba byoroshye mu nama kaminuza kuko niwe bimika kugira ngo azahagararire ishyaka ryabo mu itora rya nyuma ry'umukuru w'igihugu. Ariko hariho n'igihe bashobora kurangiza amajonjora nta mukandida n'umwe wabonye ubwo bwiganze busesuye bw'amajwi. Icyo gihe intumwa z'ishyaka cyangwa se delegates mu nama kaminuza yabo bakora amatora kugira babonye kandida wa nyuma umwe rukumbi. Uyu ashobora kuba n'umuntu utarigeze ahatana mu matora y'ijonjora. Muri uyu mwaka mu ishyaka ry'abademokrate basa nkaho badafite icyo kibazo, ariko niko bishobora kugenda mu ishyaka ry'abarepublikani. Nabo kandi ubwabo barabyiteguye nk'uko Paul Ryan yabitangaje ku mugaragaro mu kwezi kwa gatatu gushize. Paul Ryan ari mu ishyaka ry'abarepublikani nyine, ubu ni perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe uzayobora inama kaminuza y'ishyaka ryabo ry'abarepublikani. Muri iri shyaka kandida uzimikwa nta zindi mpaka agomba kuba yarahawe mu majonjora amajwi ahuye n'intumwa delegates 237,000 ku 242,000 bose hamwe bazaterana mu nama kaminuza, ni ukuvuga ko agomba kugira 2/3 by'amajwi y'abadelegates. Muri iki gihe uza ku mwanya wa mbere mu matora y'amajonjora agikomeza rero muri iri shyaka ry'abarepublikani ndetse no mu ishyaka ry'abademokrate. Mu ishyaka ry'abarepublikani rero ni Donald Trump, ariko ntarageza kuri 2/3 by'intumwa z'ubwiganze zatuma yimikwa nta ngorane. Ikibazo gikomeye Donald Trump afite ariko nanone kurusha ibindi ni uko mu ishyaka rye bwite abatamushaka ari benshi, kubera ko programu ye bwite arimo yiyamamarizaho ntaho ihuriye na programu y'ishyaka rye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Si ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyaka runaka ryaba rigeze ku nama kaminuza yaryo ridafite umukandida udashidikanywaho. Byabayeho inshuro nyinshi, ariko mu 1924 niho kugeza ubu byabaye akataraboneka. Muri uwo mwaka ishyaka ry'abademokrate ryagiye mu nama kaminuza yaryo ridafite umukandida wasize abandi kure, mbese bimwe twakwita kubanikira. Mu nama kaminuza bakoze amatora birananirana kugera ku nshuro y'102 niho abademokrati icyo gihe bemeje kandida wabo. Ni mu 1924. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani mu mwaka uheze, aho abategetsi babiri batavuga rumwe muri Sudani y'Epfo, abo bakaba ari Perezida Salva Kiir na Riek Machar, bapfundika amasezerano yo guhagarika intambara ya gisivile yari imaze amezi 20 muri icyo gihugu kikiri gishasha. Kuva icyo gihe iyo migwi ibiri yempi yararenze ku masezerano yo gushyira ibigwanisho hasi inshuro zitari nke. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, igisirikare cya Sudani y'Epfo cyagize igitero mu karere kafashwe n'abatavuga rumwe na leta, kandi mu masezerano yo gushyira ibigwanisho hasi ako karere kari kagenewe kuba karere k'impande zose. Intambara muri Sudani y'Epfo imaze hafi igice cy'igihe icyo gihugu kimaze kibaye igihugu nyacu. Intambara yatanguye mu 2013 igihe haba kutumvikana hagati ya Perezida Kiir na Machar yahoze ari cegera ciwe. Intambara yatumye haduka amacakubiri hagati yabo mu bwoko bw'abadinka na Machar Perezida Kiir aturukamwo, n'abo mu bwoko bw'abanuer Riek Machar aturukamwo. Abantu 2,000,000 barishwe, abandi 2,200,000 barateshwe ingo zabo, abandi bangana uko nyene bahungira mu bihugu bihanye imbibe na Sudani yepfo. Mark Turner, icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe migenderanire n'amahanga wa Amerika, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika inegura yivuye inyuma ibitero biheruka kugigwa mu karere ka Wau byatumye SPLA, igisirikare cya Sudani yepfo, kizana abasirikare n'ibigwanisho byinshi mu gace ka Wau. Ati ivyo vyabaye kurenga neza na neza ku masezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu gihugu cyose yashizwe ku rukumu n'impande zose. Tono ati dusaba impande zose gutorera umuti amatata ari hagati yabo mu biganiro. Amatata yariyo yose ajanye no kurenga ku masezerano yo gushira ibigwanisho hasi ategerezwa gukemugwa n'akagwi kagizwe n'impande zose n'iyindi migwi yose yashinzwe mu gutorera inyishu ibibazo biri muri Sudani yepfo. Ati nta nyishu iciye mu ntambara ishobora gukemura ibibazo vya Sudani yepfo. Tone akongera ko ati duhamagara impande zose gukurikiza ivyo biyemeje bizofasha mu ngingo zijanye no gupfundika amasezerano y'umwumvikano.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza matwi, turi hafi kugera ku musozo w'igice cya mbere cy'ibigano byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyizi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Rakoze Edi, igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi ya SRL gitangaza ko imirwano yongeye kwaduka muri Sudani yepfo mu duce twari dusanzwe mu mutekano muke hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa byatumye abanyagihugu ibihumbi bahungira mu bihugu bibanye. Abantu bashika miliyoni 2.3 barateye ingo zabo kuva mu mpera z'umwaka w'2013 igihe intambara yaduka muri icyo gihugu cya Sudani yepfo. Muri Libya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano mukuru arongoye leta yo muri Libya ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Uwo mutegetsi azwi ku izina rya Khalifa Gwele yagirizwa kuburizamwo umugambi wo gusubiza hamwe abanye Libya mu gihe Libya gisinzikajwe n'intambara. Mu Bubiligi, abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko hari abandi barwanyi ba leta ya Kiisilamu barangije imyimenyerezo y'ibikorwa by'iterabwoba bariko bitegura gusubira mu mugabane wa Burayi. Umuyobozi w'ikigo cya leta y'Ububiligi kijejwe guhangana n'ubwicanyi Paul Vane yatangaje ko abajejwe iperereza muri ico gihugu bafise amakuru ko hari abagira iterabwoba bari muri Siriya bifuza gusubira mu Bubiligi n'Iburaya kugaba ibindi bitero by'iterabwoba. Iburayi naho umuyobozi mukuru ajejwe kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Buraya aragabisha ko umugwi w'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu uriko urondera ibirwanisho vya nikleyere kugira ubikoreshe mu gutera umugabane wa Buraya. Amenyesha ko umuhari wa leta ya Kiisilamu uriko wigabura mu imigwi ibiri, umurwi umwe ujejwe kwirwanira mu gihe utewe uwundi ukabujejwe kugaba ibitero by'iterabwoba ku mugabane wa Buraya. Kuri Iraq naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama amenyesha ko yizeye ko mu mpera z'uyu mwaka ibikenewe byose bizuba byatekanijwe kugira abasirikare ba Iraq bongere kwigarurira igisagara cya Mosul kiri mu minwe y'umurwi wa leta ya Kiisilamu.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas. Amakuru mwagejejweho na Aloyizi Bigirimana. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye gahunda z'iki gitondo. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.